bijya bisigarira bikomeboneka hajya bituma akabonge kasubira kugwira bijya bisigarira biri hajya ku mugaragaro bituma agahinda kabagashasha
amwe mu magufa y'ivyo bisigarira by'abantu aracari ku impunzu bikerekana ko abantu batawa aho hantu barabagabo n'abakenyezi abanyabuheka baremeza ko muri ako karere habereye ubwicanyi kuva mu mwaka w'1997 gushika mu 2000 intambara yatumye baburana n'ababo batamenye niba barishwe ico kinogo kiraho ku mutumba buheka cagiye habona ku buryo butitezwe
mwene aha hantu niwe yashoboye kugira ngo abumbishe amatafari hanyuma ashobore kwiyubakira inzu muri uko kubumbisha amatafari acasanga yimba ivu kumbe ryavu ririmwo abantu batawemwo rero tuza kubibona batubwiye bati yamara harabonetse amagufa
bamwe mu banyamuheka bishikiye kuraba ivyo bisigarira bavuga ko bamenye zimwe mu mpunzu z'ababo zigifutse amagufa
turafise n'umwarimu arongo ishengero rya katoliki yamye yiyumvira yuko abona rujya ruhuza gurutisi mubona harya akavuga ati ibyo ari byo byose urya ni mama wanje yoba yahambwe ngaha kuko yaravuga yuko nyina wiwe yoba yiciwe ngaha acahambwa muri iki kinogo rusangi cyo ngaha
abanyabuheka bavuga ko ico kinogo kirimo ivyo bisigarira cari mu kigo cy'umugwi w'abantu bazwi
babikora mu ibanga kuko ahantu bari bahasize urugo hinjira nyene abasirikare n'abari bajejwe gukora icyo gikorwa cy'ubwicanyi sishatse kuvuga no wararongo iyi position ngaha kumbure umugwi kuvugana kuri n'ukurekurirana uzobikurikirana kuburyo dushobora kuronka inyishu y'ibi bibazo by'aba bantu bapfuye kuko ntibyogenda uko nyene urabona naba bene gihugu bari ngaha ko bifashe ku munwa batangara
umuntu afashwe byumvikana ngo baramurungitse iyo bamurungitse kumbe yabagiye kubikwa ahangene dusanze amagufa
Aloyiz batungwa nayo umushakashatsi muri kahise kabikabaye mu Burundi avuga ko ico kinogo kiri mu bindi birenga 400 bimaze kumenyekana ko vyatawemwe abantu babanje kwica kubwiwe vyo bavyiza banyene kubura bamenye abatawe muri ico kinogo abaribo
kibabaje gusa nuko kumbure atakiriho kiyo ico novuga nti abantu baca bakora kugira ngo bavuge bati aba ni banaka bamwe ko umuntu ashaka kumenya impunzu ati impunzu yari yanaka ari ibintu bitabora cyangwa bakavuga bati twebwe abacu bagiye hajya nta mugambi w'igihugu uraboneka kugira ngo ibyo bisigarira ahantu hose bitowe igipolisi intwaro ndetse n'abanyagihugu bace bihutira gukingira aho hantu baba bakwiye guca bakorana n'abanyagihugu bo ngaho boronswe nabo nyigisho hamwe n'intwaro hanyuma ikintu cya mbere baca bakora nuko baca bakingira
Kubuye mushakashatsi igikorwa cyo guhiteka ibisigarira by'abantu iyo bitowe kiraba barundi bose akabona ko hatangwa inyigisho zikwiye
abamenyesha makuru abajeje intwaro abapolisi nushaka kubasaba ibintu tabahaye hari hakwiye ubwa mbere inyigisho zoca novuga nti ku maradiyo zigaca mu masengero mu barongoye intwaro kugira ngo bigishe abarundi bababwire ko hari bisigarira by'abantu hirya no hino kandi bitari mu kaburi kugira ngo uzobibona ahari hose amenye ikintu cya mbere akora ko ashinga igiti akabuza abantu ko basubira kwahonyora bakabwira abajeje intwaro bakabwira abajeje umutekano abajeje umutekano bagacyabwira severe
nyinitongo ryatowe mu ibyo bisigarira by'abantu yarahagaritswe n'igipolisi cishikiye aho ku mutumba wa buheka kwirabira ibihari abanyabuheka bavuga ko yoba yahowe ko tamenyesheje n'ingoga ibyo yabonye abo banyabuheka nyene bakemeza ko kuri uyo mutumba hari ibindi binogo byatawemo abantu bishwe bagasaba umugwi severe kudateba kuhishikira inyanza lake Fesimunezero ijwi rya Amerika